radio ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimyimana mu Rwanda mutumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu I Karongi na FM 104 n'ibice bitatu I Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya 12.1922 dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi hakomeje kuvugwa ibura ry'igitoro, bamwe mu batuye mu mujyi wa Bujumbura batangiye kujya gushaka lisansi mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yavuye Bujumbura hasi hasi neza muri karitsiye cy'ibitoki shobora koze no kumupaka wa Kongo kugira ndangene nshobora kuronka n'igitoro nshobora gukoresha ejo kugira imodoka ntihagarare. Bona agomba manindi hafi ndwi yose ntonze kuri station ngoma nunguruza bambwira ngo akigomba kize na hari yango akigomba kize mbura.
Umwe mu Barundi bajya kugura lisansi muri Kongo. Mu Burundi urukiko rwemeje kugumisha muri gereza umunyamakuru Sandra Muhoza umaze ukwezi afunzwe.
Ntitubona icyaha yari yakoze cyotuma acafatwa nk'umumenja. Nibaza yuko ari ingendo igayitse, ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyango.
Janvier Bigirimana uyobora ishyirahamwe Tourno la Page ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Dore ku makuru avugwa rya ntino ku isi ndukumwe na Fidel Niyongabo.
Indeko za Israel kuri uyu wa mbere zaratangiye mu mitwe n'abagwanyi b'umugwi Hamas mu buraruko no mu manuko bw'intara ya Gaza. Ababonye ivyabaye batangaje ko ingwana ikomeye hagati y'inteko za Israel n'abagwanyi b'umugwi Hamas yabereye mu ikambi y'impunzi ya Jabalia mu buraruko bw'intara ya Gaza. Na karere inteko za Israel zagarutsemo kugwanya ivyo isirikare cha Israel kivuga ko ari akigoro k'umugwi Hamas ko gusubira kwiyegeranya no kongereza ingufu muri ako karere. Ababa mu ntara ya Rafa mu manuko bw'intara ya Gaza batangaje ko basirikare ba Israel bongereje ibitero bakoresheje indege z'ingwano n'inteko zigwanira ku butaka muri ako karere kari hafi y'urubibe intara ya Gaza ihana n'igihugu cya Misiri. Ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi w'Imana bwaratangaje ko umuyobozi wabwo Anthony Blinken yaganiye ku telefone n'umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi wa Israel Yoav Gallant yamubwiye ko Amerika idashigikiye ibitero by'inteko za Israel zigwanira ku butaka mu karere ka Rafa. Anthony Blinken yarasubiye kwemeza ko Leta ya Amerika ibandanya gushigikira umugambi isangiye na Israel wo gutsinda umugwi Hamas. Yamara yavuze ko abasivile bategerezwa gukingirwa. Tuve mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi dukubitire mu Rusiya aho gushikiranganje bujerwe kwivuna abansi bw'ico gihugu bwavuze ko drone indwi na misile zine zasamburiwe mu kirere co mu ntara ya Crimea. Urusiya bwigaruriye drone munani zasambuwe mu kirere co mu ntara ya Kursk mu gihe izindi zine zasamburiwe mu kirere co mu ntara ya Lipetsk. Ukraine yakoze ibitero vyayo ahanini mu ntara ya Belgorod yo mu Rusiya iri ku rubibe nayo. Ubushikiranganje bujejwe kwivuna abansi bw'u Rusiya bwavuze ko bwasambuye drone 12 na misile 12 mu kirere co mu ntara ya Belgorod. Ibitero mu ntara ya Belgorod vyabaye umunsi umwe inyuma y'uko ibitero vya misile vya Ukraine vyishe abantu batari munsi ya 15 bigakomeretsa abandi barenga 30. Iyo nkuru yatangajwe na buramatari w'iyo ntara kuri uyu wa mbere. Ejo ku wa mbere kandi buramatari w'intara ya Kharkiv muri Ukraine Oleg Sinyehubov yatangaje ko abantu barenga 4,000 bahunze kuva ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye bavuye mu bice biri mu micungararo y'intara ya Kharkiv iri mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Hari nyuma y'uko Uburusiya bukoze ibitero bitari byitezwe muri ivyo bice. Inteko z'Uburusiya zakoze ibitero zikoresheje vya muzinga mu bisagara biri mu karere ka Kharkiv. Ku munsi w'Imana Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yaratangaje ko ingwano ikomeye iri kirabera mu bice by'intara ya Kharkiv vyegereye urubibe n'Uburusiya. Icegera cy'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bwa Amerika Vedant Patel yabwiye abamenyeshamakuru ko ibiharuro bimwe bimwe vyerekana ko Uburusiya bumaze gutakaza abasirikare 315,000. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda Washington DC mwandanya kumviriza amakuru yo hirya no hino twabateguri. Turangirize ku makuru yerekeye ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho Melinda French Gates umunyamatungo umugiraneza wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ejo kuwa mbere yatangaje ko avuye mu ishyirahamwe ridakorera inyungu Gates Foundation. Yari yashinze iryo shyirahamwe hamwe n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates. Gates Foundation yabaye rimwe mu mashirahamwe y'abagiraneza afise uruhara rukomeye cyane mu makungu. ivyatangajwe na Belinda French Gates afise imyaka 59 bibaye imyaka 3 inyuma yuko yahukanye n'uwahoze ari umugabo wiwe Bill Gates afise imyaka 68. Hisunzwe amasezerano hagati y'abo bantu bahoze bubakanye. Belinda French Gates ingingo yiwe yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation izoja mu ngiro ku itariki ndwi y'ukwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka azoronka imiliyari 12 n'imiliyoni 500 y'amadora yo gukoresha mu bikorwa vyiwe vy'ubugiraneza ifasha abapfasoni n'imiryango. Belinda French Gates yatangaje ko inyuma yo kuyiyumviye neza yafashe ingingo yo gutanga imihoho mu mabanga yiwe y'icegera c'umuyobozi w'ishyirahamwe Bill and Melinda Foundation. Ni mu butumwa bwanditse yashize ku mbuga ngurukana bumenyi, Belinda French Gates yavuze ko ikari gihe gihambaye ku bapfasoni n'abigeme muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu makungu, hamwe n'abo bose bari mu rugamba rwo gukingira no gushyira imbere uburinganire. Yavuze ko abo bantu bakeneye gufatwa mu mugongo mu buryo bwihuta. Ingingo Belinda French Gates yatangaje yo kuva mu ishyirahamwe Gates Foundation ayifashe mu mwaka w'amatora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho byitezwe ko ikibazo cyo gukorora inda kigira uruhara rukomeye cyane mu matora azoba mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Abademokrate bariko barondera gufatira ku ishavu ababashigikiye bafitiye abarepublikani ku twigoro twabo two kugiramira uburenganzira bw'abapfasoni n'abigeme bwo gukoroza inda. Melinda French Gates amaze igihe kirekire afitaniye imigenderanire myiza n'abanyapolitike bakomeye bo mu mugambwe w'abademokrate.
Urakoze Fidel Niyongabo mu komeje kumva radio y'ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 93 n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mu gihe ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mu Burundi hakomeje kuvugwa ibura ry'igitoro. Bamwe mu batuye mu mujyi wa Bujumbura batangiye kujya gushaka lisansi mu mujyi wa Uvira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo byatumye ibiciro bya lisansi byiyongera mu mijyi ya Kavimvira, Uvira na Gasenga, aho ikiguzi kuri litiro imwe kiyongereyeho amafaranga 700 y'amanyekongo. Uvira, Vedaste Ngabo.
Bamwe mu batwara ibinyabiziga bari muri uyu mujyi bavuga yuko ibura rya lisanse mu gihugu cy'u Burundi ari intandaro yatumye ibiciro by'ingendo bizamuka, kuko icyo gitoro kivanwa muri Buvira n'abacuruzi kikajanwa kugurishirizwa abarundi baba bavuye Bujumbura. Ubwo twagera ku mpaka wa Kavimvira uhuza Kongo n'u Burundi, twasanze ari modokari zibarirwa mu majana zavuye muri icyo gihugu zaje gushakira igitoro muri Kongo. Hari kandi n'abacuruzi bato bato benshi bari bikoreye amavideo ya lisanse, abandi babonekaga bayatwaye mu mato, mu gihe abandi nabo bari bayafite ku makinga atwara abantu babana n'ubumuga. Uyu mushoferi utashatse ko tuvuga amazina ye waje gusaka lisanse akavimvira avuye Bujumbura yemeza yuko yaramaze igihe kirekire adakora kubera igitoro cyabuze mu Burundi, ahitamo kuza kugishakira muri Kongo.
Yemvuye Bujumbura hasi neza muri karitsiye cy'ibitoki, nshobora kuza no ku mupaka wa Kongo kugira ndangene nshobora kuronka n'igitoro nshobora gukoresha ejo kugira imodoka ntihagarare. Bo nagomba manindi hafi ndwi yose ntonze kuri station ngo manunguruza bambwira ngo akigomba kiyize na hari ngo akigomba kiyize mbura ngenda natondesha hirya no hino mpaka n'ubunyatsane bwaro bakizana no ku mabido nabonye nabona bakizana ku mabido si ku station. Ibe yose batubwira dupfa kuguruka nyene cyo gusa twatanga akazi kwa hagara cyangwa imidugi hagarare. Ingorane cyo guhura nazo ngahaya mu nzira kubera ko urabona ko imiduka kenshi igenda dukamira ko ukamiye ku ntoronka umuntu aguhana ikinjo kwidepana kandi ngorane kugira ushikino naho biragorana ku mupaka ntituri bugongeshe tujya kuko nyene badusaba amahera menshi kugira tunde gushikine ne cyane bose hafi ugeranije mu manuri yashika mu 1600.
Fabrice ndio kubgayo n'umutari ukorera imirimo ye mu mujyi wa Uvira ashimangira ko nabo batorohewe kuko ibiciro by'amafaranga bari basanzwe baguriraho essence byaduze muri ibi bihe abarundi baza gushakira igitoro muri Uvira.
Esese azamutse mu ndwi heze uno vyagenze yaduze mu minsi ibiri gusa yahora ku 3,500 yama kongomani ichija kubihumbi bine cyanke bine na tatu iri tero ubu nayo mpamvu tubona kuruse za sengisa zitugora kugenda gutwara kabakiriya kumva zuko caduhomba cyane usanga waguze nk'iyo ritiri imwe y'ibihumbi bine utwaye abakiriya bangahe batanu b'amajana atanu nta kintu ushobora kuronka kabisa
kubera uku kuduga kw'ibiciro bya lisanse muri Uvira byatumye mu tundi turere twari dusanzwe tuza kurangurira igitoro muri Uvira ibiciro byiyongera aho muri Baraka litiri imwe yavuye ku mafaranga 4000 by'amakongomani mbese urudolari n'ibice 42 ijya ku 5000 by'amakongomani urudolari n'ibice 78 naho imisisi iritiri imwe igeze ku madolari birarenga abakora ingendo hagati ya Fizi na Uvira bemeza ko ibiciro byo kwiyunguruza nabyo byiyongereye
no munsi kugira ngo uve mu rusenda ugende Baraka ano twahora tugendera 8000 bagubenye bakumenya amaso bagukiye menshi ukari 10000 uno munsi udafite 15000 ntibashobora kugutwara nkubu kuva ngaha gushika isanza hari soko y'icunwe ahantu hahora hagendegwa amafaranga igihumbi uno munsi udafite amafaranga 1500 ntibakujana ahantu kuva ngaha gushika imboka ahantu twahora tugendera 2000 uno munsi udafite 3000 ntibakujana icyo cyose cyacye gituma abadandaza nabo nyene bace baduze ibidandazo bavuga ngo igituro cyaduze ngo itikengo ni ndende
nubwo biruko aba barundi n'abakongomani bacururiza igitoro kuri uyu mupaka bagaragaza yuko bavanamo inyungu nyinshi
udandaza amazi yo 10 cyangwa 15
ukavanamo inyungu ingana gute
urumva 80000 kontra kura idepanse kuraronga 80000
umunsi
80000 ya makongo
twashatse kumenya icy'abacuruzi ba essence bavuga kuri riduga ryayo muri Uvira tugira kuri amwe ma station ari za Kavimvira na Gasenga dusanga nta gitoro bafite ahandi twasanze bagifite ni nka Mulongwe na Kakungwe banze kugira ico badutangariza gusa umuyobozi ushinzwe ibya petrole muri Uvira Ephrem Baragizi mu magambo make kuri telefone yatubwiye ko iki kibazo cyo kuduga essence atari muri Uvira gusa ahubwo kiri ku isi hose uyu muyobozi akana makuru avuga ko cyaduze kubera kivanwa muri Uvira kikajyanwa mu Burundi Veda Sengabo ijwi rya Amerika Uvira
bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira
Radio Communauté La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo iri mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communauté de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.8 n'ibice 9
ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
Ubutabera bw'u Burundi bwafashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza umunyamakuru Sandra Muhoza umaze ukweza afunzwe Muhoza aregwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kubiba urwango rushingiye ku macakubiri we n'abamwunganira barasaba ko yaburana ari hanze inkuru irambuye Pierre Claver Niyonkuru
amahigwe yo kurekugwa agasubira kuraba abana biwe batatu yabaye indoto kumumenyesha makuru Sandra Muhoza uwo mukenyezi akoreye ikinyamakuru candika La Nouvelle Burundi mu ntara z'uburaruko bw'u Burundi yari yaburanye mu mpera z'indwiheze ari kumwe n'abamwunganira mu mategeko bari basabye ko yorekugwa akaburana gidegembya canke agatanga ingwati yamara kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'igihugu yabakuriye inkoni kugishitsi mu ngingo yose ntare idatanga insiguro nyinshi ivuga ko ivyo umuburanyi Sandra Muhoza yasabye atashingiro bifise kuko kubw'abacamanza ivyaha uwo mumenyesha makuru akurikiranywe ko bikomeye kandi bihanishwa igihano kinini gushika kugufungwa ubuzima bwiwe bwose ivyo vyaha navyo biremwo uguhungabanya umutekano w'igihugu gucanishamwo abantu no gukwiragiza urwanko rufatiye ku bwoko n'ivyaha ubutungane buvuga ko uwo mukenyezi yakoreye mu ruhame ku rubugangurukana bumenyi rwa WhatsApp ruhuza abamenyesha makuru n'inzego za leta Burundi Media Iyi ngingo yakiriwe nabi n'umunyamategeko Prosper Niyoyankana aburanira umumenyesha makuru Sandra Muhoza yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye kwunguruza urubanza kugira ngo iyo ngingo ifutwe imbere y'uko urubanza ruburanishwa mu idonido. Kuri we ubutungane bw'u Burundi nibwo bucafuza isura y'igihugu mu makungu kurusha abandi bose.
Dusaba ko u Burundi utosubira kwandikwa ibara n'ibintu bito nk'ivyo bitagira aho bihagaze, ko abantu bayaze ari abantu bangana, abantu bakora umurimo umwe, abantu baro basangiye umugwi bayagiramwo, ashobora kuva n'umwe akaza kurega uwundi bamudodobereza bamwandika umugozi mu izosi. Sinumva rero ingene Burundi bugosubira kwambikwa ibara ry'uko bakunywa bapfunga abamenyesha makuru kubera ubwo buntu atabuhagaze. N'ukuri je nosaba abategetsi yuko bategeka ko Sandra arekugwa, kuko nta cyaha cyakozwe n'icyenge ku Burundi gusa.
Umumenyesha makuru Muhoza yamenyekanyaho afungiwe inyuma y'iminsi itanu anyururijwe ingozi n'abantu batamenyekanye imbere y'uko atwagwa mu ibohero rikuru rya Mpemba, ahafungiwe muri kino gihe yabanje kuburanira mu mpisho muri parike ya Bujumbura akuwe mu biro by'iperereza. Umushingwamanza wiwe atangazwa n'ingene uwo mumenyesha makuru atafungiwe canke ngo aburanishirizwe aho icaha cakorewe mu buraruko bw'igihugu.
Ivyo bamwagiriza ko yakoze bikoreye ingozi afatwa na komiseri wa ugwego w'iperereza ingozi, amwumviriza ubwa mbere ingozi mugabo aca mumanuka ni Bujumbura. Nkuko menga wewe yo bavuga ati je ntabubasha mfise, ariko Sandra nta ubudahangagwa afise yari kuburanishirizwa n'ingozi. Cyo gituma twe tutumva na gatoyi ingene baciye kubiri n'amategeko. Ivyo byose biteye amakenga, nta wuzi ico bigamije.
Komite mpuzamakungu ikingira abamenyesha makuru CPJ ibona ko iryo fungwa ari nk'igitero ku mwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi, ndetse rigatuma abamenyesha makuru bakora mu bwoba budasanzwe. Modoki Mumo atwara igisata cya Afrika yo munsi ya Sahara muri CPJ yaganiriye n'Ijwi rya Amerika ari Nairobi muri Kenya.
What offenses does this woman
yakoze cyayi kihe yarenze ayahe mategeko bafite ibyemezo ibihe? Ibi ni iterabwoba riri kurirakoregwa abamenyesha makuru bakorera mu bwoba budasanzwe. Ni nkaho leta ibabwiye iti namwe mushobora kunyuruzwa umuryango wanyu ntumenye iyo muri, mushobora gufatwa umwanya n'umwanya kandi uburenganzira bwanyu bugahonyangwa. Abaharanira agateka kazi na muntu mu Burundi bobo bibaza ingene umumenyesha makuru ashobora kwegekwa ko ivyaha bihanishwa igihano nk'icy'abakora iterabwoba ku isi. Ku Ijwi rya Amerika umunyamategeko Jamvye Bigirimana atwara umuhari mpuzamakungu Turunora Page asigura ko ariho nyangwa rikabije ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyumviro mu gihugu.
Na cyane ko ari ingendo ihonyanga ibwirizwa shingiro kandi leta ikubahiriza ivyumvira abantu bashikirije, kuko abantu bose ntibateza kuyumvira cyo kimwe, ntibateza gukomera amashi ibintu bimukira. Noneho ibi bintu by'uko abantu bashikiriza ivyumviro mu migwi barimo cyacane ivy'ubuhinga ngukana bumenyi vya WhatsApp ushanke ibindi ni ibintu bisanzwe kugeraho nitubona icaha yari yakoze cyo tuma acafatwa nk'umumenja. Nibaza yuko ari ingendo igayitse, ingendo ituma uburenganzira bw'abarundi cyane cyane uburenganzira bwo kumenyesha amakuru bubandanya buhonyangwa.
Amashami mpuzamakungu akingira uburenganzira bw'abamenyesha makuru harimo na RSF asaba irekugwa ry'uwo mumenyesha makuru. Yibutsa ko yasanzeyo ubundi mukenyezi mugenzi we Floriane Irangabiye, uyo wewe amaze umwaka urenga afunzwe yakatiwe gufungwa imyaka 10, bahuriye ku caha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio y'Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda Wenceslas Twagirayezu uherutse kugirwa umwere n'inkiko ku byaha bya jenoside, arasaba ko amasezerano y'igihugu cya Danemark afite ubwenegihugu cyamwohereje cyagiranye n'u Rwanda yubahirizwa kugira ngo asubirane uburenganzira bwe kuva yafungurwa, kubera ko ntaho yanditse mu bitabo by'irangamimerere arara rubunda. Inkuru irambuye Eric Bagirubusa.
Mbere yo gutangira iburanisha twagira Yesu yabwiye urukiko rw'ubujurire ko kuva yasohoka mu munyururu ari guhura n'ibibazo bikomeye bishobora kugira ingaruka zikomeye ku rubanza rwe mu bujurire. Yasobanuye ko kugira ngo aburane bimusaba kuba afite umutekano ushingiye ku mibereho ye. Yavuze ko kuva urukiko rukuru rwamugira umwere ku byaha aregwa, ambasade y'igihugu cya Denmark yari yiteguye guhita umwohereza muri icyo gihugu nk'umwenegihugu rwacyo, ariko biza kuba ikinyuranyo. Yavuze ko ubushinjacyaha bwakomeje kumubwira ko agomba kubanza kuba ibiganiro. Twagira Yesu yabwiye urukiko ko u Rwanda rutubahirije amasezerano rwagiranye n'igihugu cya Denmark mbere yo kumwohereza kuza kuburaniraho bikekwa ko yakoreye ibyaha. Yavuze ko abayeho nabi no kugeraho abari ukeye kuko ashobora no kuburara. Yabwiye urukiko ko kuva yafungurwa ubushinjacyaha bwahise buzurira icyemezo kandi ko amaze guhindaguraho arara inshuro zirenga muri 20 kandi abamwitagaho bamaze kumurambirwa. Avuga ko yabibwiye abagombye kubikemura bakomeza kumurerega ko bari kubyigaho. Umucamanza yifuje kumenya niba hari ingaruka zidasanzwe byamugizeho. Yasobanuye ko muri make mu magambo ye abayeho nk'inzererezi. Abanyamategeko bamwunganira Bruce Bikotwa na mugenzi we Felicien Gashema bavuga ko u Rwanda ari igihugu kigendera ku mategeko kandi ko cyagombye kuyubahiriza bikarushaho gutanga umutekano ku baburanyi bombi. Babwiye umucamanza ko abunganira bagombye kumureka akajya muri Denmark bajye bamukenera bakamutumiza aho byemewe n'amategeko. Bitabaye ibyo, u Rwanda rwagombye gukurikiza ibikubiye mu masezerano rwagiranye na Denmark rukamumenyera buri kimwe. Ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Komi Harindi Ntwari ndetse na Bwana Vincent Niyonzima bwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'ibihugu byombi atagombye kwinjizwa muri rubanza rw'ubujurire. Basabye ko Twagira Yesu yakwegera inzego zibishinzwe zikamukemurira ikibazo. Urukiko rwavuze ko amasezerano yabaye hagati y'u Rwanda na Denmark yagombye kubahirizwa. Magingo y'ubushinjacyaha bwajuriye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru cyagize umwere Twagira Yesu ku byaha bya genocide. Buvuga ko mu cyemezo cy'urukiko rukuru harimo inenge zikomeye busaba ko zakosorwa. Bwavuze ko urukiko rwitaye ku miburanishirize bwise iya sinari mpari gusa. Bwabwiye umucamanza ko bidahagije we n'abamwunganira bagombye no gutanga ibimenyetso bifatika bigaragaza ko kwaho yari ari. Abamwunganira mu mategeko bakabwira urukiko ko nta nenge zishingiye ku mategeko ubushinjacyaha bwigeze bugaragariza urukiko mu bimenyetso bwatanze. Ubushinjacyaha kandi bukavuga ko mu nzego z'ubugenzacyaha zo mu gihugu cya Denmark uregwa yemeye ko hagati y'ukwezi kwa mbere n'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1994 yari mu Rwanda ku Gisenyi. Ibi bakabinenga ku rukiko rukuru ntacyo rwabivuzeho mu cyemezo cyarwo. Umunyamategeko Bikotwa akavuga ko kuba ntacyo urukiko rukuru rwavuze kuri ibyo bimenyetso byabihuza n'umugari w'ikinyarwanda ugira uti ukuzimaniye amazi nawe umuzimanira amazi. Ubushinjacyaha buvuga ko muri Denmark Twagira Yesu yemeye ko yari ashyigikiye ibikorwa by'interahamwe n'ubwo atagiye mu bwicanyi. Bukavuga ko ibyo ari ikimenyetso ko ku matariki bumuregaho yari mu Rwanda. Twagira Yesu yavuze ko ayo makuru y'ibanga yabatanze kubinjira n'abasohoka igihe yasabaga ubuhungiro. Yavuze ko ntaho bihuriye n'ibyo ubushinjacyaha bumurega. Hari ingingo enye urukiko rw'ubujurire rugomba gusuzuma muri rubanza rwa Twagira Yesu ku rwego rw'ubujurire. Hari kumenya niba yarari cyangwa atarari mu Rwanda ku matariki aregwaho, kumenya niba hari ibimenyetso urukiko rukuru rwaho rwarirengagije mu kumugira umwere, kumenya niba mu kumugira umwere hari amategeko yirengagijwe, no kumenya ikijyanye n'ibihano yahabwa. Mu kwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga rwagize Twagira Yesu umwere ku byaha aregwa. Ubushinjacyaha bumurega kwica nk'icyaha cya genocide no kurimbura nk'icyaha kibasa inyokomuntu. Twagira Yesu we abihakana akavuga ko ku matariki bamuregaho yari mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyo gihe cyitwaga Zaire. Kuva Abanyarwanda batangira kuza kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide, Bwana Wenceslas Twagira Yesu niwe wabaye umwere mu gihe abandi bahamwe n'ibyaha bagakatirwa ibihano bitandukanye. Twagira Yesu w'imyaka 56 y'amavuko aregwa ibyaha akekwa ko yakoreye mu cyahoze ari komine Rwerere mu karere ka Rubavu ya none mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ari mu Rwanda nk'umunyarwanda uhakomoka n'ahaburanira urubanza rwe, ariko ntaho agaragara mu bitabo by'irangamimerere ryo mu gihugu yavukiyemo. Mu rubanza rwe ku rwego rwa mbere umwe mu bacamanza batatu bamuburanishaga ntiyemeranije na bagenzi be ku cyemezo cyamugize umwere. Twagira Yesu afatwa nk'umuturage wa Denmark kuko afite ubwenegihugu bw'icyo gihugu. Ese bagira ubusajwi rya Amerika Ikigali
mukomeje kumva radio yijwi rya America. Michael Cohen wigeze kuba umwunganizi mu mategeko wa Donald Trump yabwiye urukiko ko uyu witegura kwiyamamariza ubuperezida yamutegetse kwishyura rwishishwa ibihumbi ijana na mirongo itatu by'amadolari umukinnyi wa filimi z'abakuru habura iminsi ngo amatora y'umwaka wa 2026 abe. Cohen yavuze ko ayo mafaranga yishyuwe Stormy Daniels hagamijwe kumucecekesha ngo adashyira ku karubanda ko yagiranye imibonano mpuzabitsina na Donald Trump. Ibyo nabyo bikagira ingaruka ku kwiyamamaza kwe. Inkuru irambuye Temistocle Mutijima.
Umunyamategeko Michael Cohen yamaze amasaha menshi mu cyumba cy'urukiko rw'i New York atanga ubuhamya bushinja Donald Trump wahoze ari umukoresha we. Mu buhamya bwe yavuze ko amafaranga yishyuwe Stormy Daniels Trump yajijishije akayita ikiguzi cya serivisi z'amategeko. Bwana Trump niwe wa mbere wahoze ari perezida wa Amerika ugejejwe mu rukiko ngo aburanishwe mu rubanza nshinjabyaha. Uyu wahoze ari umukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arashinjwa ibirego 34 byerekeranye no kuba yarabeshye mu nyandiko z'ubucuruzi z'ikigo cye Trump Organization gicuruza ibijyanye n'imitungo itimukanwa. Uko kubeshya gufatiye kuri ayo madolari 130,000 bivugwa ko yishyuwe Madamu Stormy Daniels. Ayo Trump bivugwa ko yabeshye ayita ko yishyuwe umunyamategeko Cohen mu 2017 nk'ikiguzi cy'akazi kajyanye n'amategeko yakoze. Mu buhamya butyaye Cohen yabwiye inteko y'abacamanza 12 baburanisha uru rubanza ko Trump yatanze uburenganzira bwo kwishyura binyuranyije n'amategeko ayo madolari mu nama yabaye mbere gato y'amatora. Icyo gihe abashinzwe kwamamaza Trump bari bamaze kumenya ko Madamu Daniels yenda kugurisha inkuru y'uko yaryamanye na Trump mu 2026 ahaberaga irushanwa ry'umukino wa golf wahuzaga ibyamamare cyangwa mu gihe yaba yishyuwe akabiceceka. Imbere y'abacamanza asubiramo amagambo yabwiwe na Trump icyo gihe, Cohen yavuze ko Trump yagize ati nta mpamvu yo gutuma iki kintu kijya hanze, bikore rwose. Bivugwa ko Trump yabwiye Cohen wari umunyamategeko we gukorana byimbitse na Aaron Weisselberg wari umuyobozi mukuru ushinzwe imari muri Trump Organization ngo bakemure burundu icyo kibazo. Umunyamategeko Cohen akavuga ko nyuma yaho we na Weisselberg banogeje gahunda yo kwishyura Daniels ndetse nuko Cohen yajyaga kuzasubizwa ubwishyu yatanze babibwiye Trump, hanyuma akabasubiza ati ni byiza byiza. Cohen avuga ko yishyuye Daniels icyo kiguzi cyo kubika ibanga amafaranga yavanye kuri konti ye bwite kandi atajyaga kubikora ubwe atabibwirijwe na Trump. Mu buhamya bwe Cohen yavuze ko nyuma y'amatora Trump yongeye kumwizeza ko azishyurwa. Habura iminsi mike ngo Trump atangire inshingano nka perezida mu kwa mbere kwa 2017. Cohen yavuze ko we na Weisselberg bahuriye na Trump i New York mu biro bye byo mu igorofa ya Trump Tower, aho uyu munyamategeko akavuga ko ariho amasezerano yo kwishyurwa yarangirijwe. Umushinjacyaha Susan Hofinger yabajije Cohen niba ubu bwishyu bwari ubwa serivisi z'amategeko z'ahazaza. Uyu munyamategeko ati ibyo byari biteguwe ko ariko bizagenda. Umushinjacyaha ati ariko se mu by'ukuri bwari ubwiki? Mu gusubiza Cohen ati kwari ugusubizwa amafaranga yanjye. Ahandi mu buhamya bwe umunyamategeko Cohen yavuze ko ubwo Trump yumvaga ko Daniels agiye gushyira ku karubanda ibyabaye yamubwiye ngo ibi ni akaga, akaga kuzuye, abagore bagiye kunyanga, aka ni akaga rwose, abagore bazanyanga, bagabo bo baribwira ko ari byiza ariko ibi bigiye kuntobera ukwiyamamaza. Abunganira Trump bashatse kugaragaza ko Cohen yaba yarishyuye Daniels hagamijwe guhisha inkuru y'ukuryamana kwe na Trump ngo itagera ku mugore we Melania bitaru kugira ngo itagira ingaruka ku matora ya 2016. Ibyo ariko Bwana Cohen yabihakanye abwira inteko y'abacamanza ko icyo kuba umugore we yabimenya Trump atari agifitiye impungenge. Bwana Trump anyuzamo agafunga amaso kenshi yakurikiye ubuhamya bw'uyu wahoze ari umufasha we wa hafi asobanura uburyo bishyuyemo Daniels. Iryo ni rimwe mu masezerano atatu y'ubwishyu bwa rwihishwa Cohen yateguye hagamijwe gucecekesha ibirego by'abantu byajyaga gutamaza Trump. Ni ibirego byadutse habura ibyumweru bike ngo hatane mu matora yatsinzemo umudemokrate Hillary Clinton ku kinyuranyo gito mu myaka 8 ishize. Nyuma y'iburanisha ryo kuri uyu wa mbere, Trump byitezwe ko azahagararira ishyaka ry'abarepublikani mu matora y'uyu mwaka. Mu burakari bwinshi yabwiye abanyamakuru ati nta buriganya buraha, nta cyaha gihari. Yifatiye kandi ku gahanga umucamanza w'urukiko rw'ikirenga rwa New York Juan Merchan ukuriye inteko iburanisha amwita umunyamakimbirane menshi kandi wamunzwe na ruswa.
yavuze ko umucamanza arimo kumubuza kwiyamamaza ngo azabashe guhatana na perezida Joe Biden bazaba bahanganye mu matora yo mu kwa 11 k'uyu mwaka.
Urakoze Temistocle Mutijima ntano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje gahunda yo gushyigasira umuco karande n'urimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umukobwa agira inzara ntagira inzigo. Umunshi mwiza mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.